Kabuuri ka Kabuuri ka
Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu habari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ari aho zari Twitter ni VOA radio ya Trikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahaze ni kiganiro ngiye kuremeshereza muri studio y'indwi ku ijwi ry'America
muri sanga ni kiganiro cy'ijwi ry'America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagabigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'America
kandi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jeni mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Mundwiza ikigo Maison Shalom akikorera mu gisata c'impunzi no gufasha abana batandukanye kizokwiza imyaka 30 kimaze gitanguye imirimo yayo itandukanye muri sanga y'uno munsi yabatumiriye umufaso ni Marguerite Barankitse yashinze kandi atwara ico kigo ubu gikorera mu Rwanda kiri muri ico gihugu inyuma yo kugarwa mu Burundi mu 2015 Marguerite Barankitse azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira agateka kazi na muntu na chanichana kabana muri kigiganiro rero umfaso ni Marguerite Barankitse araza kutubwira ibitandukanye vyaranze Maison Shalom kuvuga itangura imyaka 30 iraheze ikiri mu Burundi iri mu Rwanda ibikorwa bitandukanye yagira akora ivyo arivyo n'imigambi itandukanye ico kigo kiriko kirakora haraza kongera atubwira ico avuga kumfashanyo z'impunzi ziriko ziragabanuka makamba atandukanye arimo ari mu Rwanda no muri Tanzania Marguerite Barankitse ikaze kujugya Amerika kandi mwakoze kuduha kakanya kugira ngo dushore kuyaga ivya Maison Shalom igiye gukwiza imyaka 30.
Ndabaramukije cyane Diane, ndabaramukije cyane nabo bose baza kunyumviriza tugasangira kino kiganiro.
Yego. Maison Shalom nkikiri mu rugero rw'umwana kuko imyaka 30 umuntu abakuze abafata ingingo abakora ibitandukanye. Imbere yuko tubanza kugera kuri iyo myaka 30 banza mudusubize mu dikahise ka Maison Shalom yatanguye hehe ico gihe mwayitanguje kweri kiga Marguerite Barankitse.
Maison Shalom kumbure kubanyumviriza rimwe na rimwe ndanagira impungenge zo kuvuga ko ari je nayitanguje mu by'ukuri narahagurutse niyumvira hari tariki 2024 za gitugutu mwazi ibara ryari ryaguye mu Burundi uwo munsi rero najewe nari nahunze nk'abandi ndiko ndahunga injyane abantu bariko baricana hanyuma bungira mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Ruyigi hamwe n'abandi bose twese atanumazi icaza gukora rero ibara riguye bahegeje kwica ababyeyi b'abana mbona niko guhaguruka mugabo ntiyumvira gushinga ishyirahamwe cyane ntora abana narabatoye ndabahungisha ugenda guhungira ku Mudagi mugabo ntiyumvira ko ingwano izo ubwo bwicanyi buzohava buhindukamo ingwano hagati ya bonse rimwe ndaheza rero jenhora nguko nabandi bose bagurutse bamwe bagahungisha abantu yere nahungishije ubwa mbere abana baba ababyeyi babo biciwe mu kigo cy'umwepiskopi wo mu Rubiki hanyuma nca ntangwa kwinjira noya bikunda ko navuga nagira icyo nkora ndi umupasoni nagize imyaka 37 ndi n'umukristo reka nange ubwo rwango meze negeranya abo bana ndabahe ituze ndabahe urukundo cyane cyane niko bari babuze ndabahe naho bahungira n'umudagi rero yanyegeje naho natanguye rero kuri iryo tariki 24 z'ukwezi kwa gitugutu mu 1993
ko murakoze cyane turaca tugaruka mutubwira ingene mwagiye murakura n'ingene abana mwagiye muraronka aho mugendeje mwafasha n'ingene bagiye baraja mu buzima butandukanye ariko Marguerite baranyutse dufise abatandukanye ku mirongo ya telefone badusabye bashimitse ko tubahamagara bakabaza utubazo turahera kuri Gayela Gayela ikaze ku Jugi Amerika no muri Isanga Marguerite baranyutse twamugutumiriye uhereye Gagaye
murakoze cyane merereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi mpuzamahanga bwa mbere na mbere ndashimira Marguerite baranyise kutwigora amaze gukora mu myaka yose imana yo mu ijuru niho umugisha ikibazo komputer ariko anicyifuzo fisha mutoya wanjye ari mu nkambi yabuze ukuntu yikaba muri interineti ashaka amata meza bamuhaye interineti bashaka kumubaza nimba yamufasha akabona ishuri
ubwo utwo tubazo uno munsi ngira uwo mushikira akorera reka numve ko hari icyo afise abivuga ko mbwa twifuza kuja muri rusange izi mpunzi muri rusange tutagiye ku muntu umwe umwe kugira ngo ntihave abaca bagira icyo twita guprofita mu gifaransa basaba ibitandukanye magi twamuhamagaye ngo avuge ivya Maison Shalom ivyo kwishura utubazo tumwe tumwe kenshi twari cyose abivuga ko Marguerite aje mubwira gaye
Gael arabizi ko mu migambi yacu turafasha abanyeshuri kwiga rero baca mu migwi myinshi kandi dufasha abantu turabye uburyo na twebwe nubwo dusaba hanze arageza akandika akagenda turafite ikigo kininiya kiri mu nkambi ya Mahama agaheza akajya muri ibya hari isanzwe yitwa Edith isanzwe Edith rero hariho twarashizeyo iyo batararonka igisubizo abo nyine barondera amashuri twarabasubiyeho ama ordinateur barashobora no gukurikira ku online nkuko tubivuga bagaheza bakaba baritegura hari n'ibindi bikorwa rero niyo tayicara gusikaho turonka muko turonka abana benshi n'ibihumbi n'ibihumbagiza kandi ararizi Gael ingene bigenda nuko Gael
murakoze cyane Marguerite baranyitse kuri iyo nyinshi umuhaye Gael i Mahama mu Rwanda muti rero 93 muragiye muri ico kigo abana murabonye abimfuzi mwatanguye mufasha abangahe ga Marguerite baranyitse mu 93 ubu mukaba mugeze kuri bangana gute
urumva twebwe ntitwatanguye twiyumvira ngo dufashe niwiyumvire Diane ingene igihugu cyari kimeze muri uko kwezi kwa gitugutu mu mpera z'ukwezi kwa gitugutu ntibashaka kuvuga ngo ingene mfashe aba bana bonyine babuze ababyeyi njyewe nahunganye abana 25 kuri uwo mugoroba mukaba usanga hariho abandi bakomeretse bakuze kuko hariho n'abandi bakomeretse hariho n'abandi ariko barinyegeza hariho n'abandi babuze abana babo uwo mudagi nakunga imana izo mudushe noneho azoba yaje kuri urwo muze kuri uwo munsi mukuru yitwa Martin Novak yakorera ishyirahamwe bita GIZ y'abadagi niwe yahavuye agira ikigongo yambonye ntagira inyonja aranyugururira umuryango w'inzu yiwe weza gusaba indara abandi badagi aduha n'ahandi hari ibiro byabo bitacuca tujamo noneho tugenda twese n'abapatiri bandi batari bafite ibyo baja kukubera ebeshe yari yuzuye mu mibyimba n'abandi bantu bari bakomeretse turajana sinaharura kuko sinihuzira guharura abantu twese bamwe bajya mu kubaraza abandi hasi abandi mu muryango twari abantu benshi harimo n'abakuze mubwo abana bari 25 gusa niho nahavuye nca ngumya mugabo bukeye bwaho itariki aho hari itariki 24 ku mugoroba itariki 25 bajyana bavuye mu yandi makomine y'intara ya Ruyigi bakomeretse umwe wese akiyumvira ngo kumbure jewe uwo mudagi yambaye ifashanyo bakanzanira bakomeretse sinaharuye mu minsi ya mbere icari gihambaye ni ko ari uguharura ko ari kuraba ingene ata muntu n'umwe yupfa
none ga Marguerite barankitse icyo gihe 93 ntivyari vyoroshe ingufu mwazivana he kumva ufata abana 25 udase naho baraza nawe utorohewe izo nguvu z'icyo gihe zava hataki gufise
nibira mama niba tenajewe imyaka 30 kwiki abanditsi b'amakuru canke abo bamenyesha makuru bagize amafilime kuri Maison Shalom canke hariho n'abafasha amafoto banditse ati incense en enfer abandi nabo bandika notre sol de Ruyigi abandi bandika Mère Teresa d'Afrique abandi barandika ko ibintu byinshi abandi ni kuri ingufu bityo gihe zimbiyo zavuye mbwa zavuye ku bukiristu kuko ndemera ko urukundo rutsinda kuko nirutse niyumvira nagiye ntacyo nari mfise mu minsi ikurikira abana barambaza tugira iki gushikaho twagenda tukatura aho ndagusoroma aho turose uraho sinagize isoni zo kuza gusaba sinagize n'isoni zo kwiba ibyo bibira abantu sinumva kandi izo nguvu kumure zarasanguye ziza ziragabanuka iyo utanguye gutunga ukagira isoni cyane ukamenyekana ubwa mbere sinari nzwi niyo bari kumfata nize bavuga ati ni Margarita ubu kumbure byongora ngenda mu mirima y'abantu ariko nari ngize inguvu biva ku bukirisi kuko nemera ko Imana yatsinze urwango
ego murakoze Marguerite waranyitse twakire na Rafael ku yundi murongo wa telefone Rafael ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga uherehega Rafael
yewe ndumusikire w'igihugu cy'u Burundi nagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia yewe nari nashimye kugira ngo ndababaze ku bijyanye n'uwo baranyita Maragarita tukiri mu migwana yaradufata neza cyane mu gihe abana namaze kubaronka yarigeze kuba dufata neza dufatirana neza abana ariko kubera injyana yabaye mu gihugu cy'u Burundi numvise ngo yarahuye hama jena babijyazo garukira mu Burundi kugamba abana yadufashiriza abana kibazo cyane cyari cyo murakoze
abana bawe bari mu gihugu cy'u Burundi ga Rafael
yego bari mu gihugu cy'u Burundi mugabo nta nyina wabo bafite kubera yabitabye Imana kuvuga n'abana batandatu barire mu miryango itandukanye ntawe uri kumwe n'uwundi
Marguerite barankitse akabazo kavuye muri Somalia kuri uwo musirikare w'u Burundi ari kugarukana amahoro
ego amahoro neza Rafael ubivuze neza uvuga uvuze ngo tukiri mu migwi igwana jewe rero nk'umubyeyi urabizi neza umuntu wese yanzanira umwana ni nka kujya ishyirahamwe rya kwahuje sinarabira ko woba uri mu migwi igwana cyange ubwoko cyangwe n'abicanyi ngomba kuvuga ko ndavuga nti wunzaniye umuntu wese ariko araba
kubabara ndo mufasha nakuja ubukristo bwanje bumbuza kuji imana igwisha imvura kuba bino kubeza navuga ni na mukristo yihora na mukristo avuga ngo jewe umuntu nafashwe kiretse umusabati mbega washa kungurira ingoho cyane n'amahera yo kujya kugwana murabizi naho baminsi yose bakunyagiriza ati ubu utegerezwa kuba urazi ko bansiri urubanza rafaeli bakanyagiriza ibintu nunama nibaza ni kimbega yimwe bajya abantu none ko twari bazi neza umutima wanjye baje nabarebeye abana nk'uko ubivuze none uno munsi babonye ndeza babandi babonye mpagurutse mvugira komeza amahoro kubera ikibi bababaza ako gahinda rero rafaeli ndagakubise ni kuvuga ku Burundi kuri jewe jewe namambwira abantu bose aba mwese munyumviriza namavuga nti jemvise ababyeyi babiri mama Tereza yanyibarutse akama kubw'amaraso n'Uburundi bwanyibarutse bwambaye izina aho nzogenda hose ndabwiyaga kuko nabwo bwambaye izina nitwa Margarita Baranguritse ndi Umurundi kazi
hanyuma none ngo uzosubira mu Burundi ryari gufasha abo bana bashaka kuza kubafashiriza mu Burundi bwa Margarita
none munsi Rafaeli ko wewe ufise wagiye kugarukana amahoro genda ugarukana amahoro mu Burundi hanyuma ubabwira ati nimukure ko icyo cyaha mwamwedetse ko mwandika ko ari umwicanyi ko yateguye gutemagaza intwaro mukamucira urubanza rwo guherayo ni ukuvuga jewe umunsi bazofata bakankura kwico cyeyi bakagikura ko na bene wacu bandi baba ari babo ruguruka abandi bagwanira agateka ka muntu babitari ba armede abandi bose bakavuga ati turi ku bisagati twasanze twirenze uwo munsi nyine abimenye mbere n'iri cyane
yitwa Rafaeli
uwo munsi Rafaeli nzocanaha uwo munsi nyene kandi nzogenda ndora abo bana bawe ndabafashe
hamucubashira hega Margarita kuko muracafise ibigo mu Burundi
erega n'ubundi nabafashiriza aho bari jewe kwitari orufeli na uya jewe ndurondera uburyo none n'ubundi Diana ko nakubwiye ko natanguye ataco vise nta muntu akundana nta muntu yemera imana aburicaha mwene wabo uracuma ukagenda ukamuramutsa ukamugemurira urukundo nzogenda ndabara nuko nibwo mwana ronse
ni ukuvuga rero akabazo narimbajije nashaka kubaza sinadudurira ko ariko nashaka kubaza ibigo byanyu mu Burundi n'ubu ntibirasubira mu minwe ya Maison Shalom canke kuko turazi ko bigeze kuba barabifasha n'ibitandukanye mwafashisha buba
na kimwe barasubiza mugabo birya bigo nari nabyubaki ikimbabaza conyine iyo babirya bigo babirekeye bene byo abana babamwo ntibabirukane ntibabangaze nibadafata inzu n'abamwo ngo Reveriano umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ngo agende ayishyiremo abantu bakagumizayo bajya abana birukanywe jewe ntacyo jewe bijya bintu rega sibyiwane bijya bintu ni by'ishyirahamwe rya Maison Shalom yafasha abantu batishoboye ryarimo abantu navuga ngo iki b'imico kwinshi b'imidikwinshi abatafisi iyo baja amatungo batwaye imirima batwaye yari kirafasha abo bose babikeneye
urakoze Margarita barankitse ku nyisho duhaye ego dusubiye ku mirongo ya telefone twakira Marcel turasaba Asmani agume ko turazi ko tumufise ariko tubanze twakire Marcel ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane banje kuramutsa uwo mubyeyi rwose Margaret kubyikorwa by'indashyikirwa yagezweho nubwo itari byose ariko Imana yanjye niyo yabagira nabira bihezagira none uyu munsi Yezu Shalom ngira ngo ntabwo ikiri ikigo cyo mu kagari gusa ahubwo ni z'umuryango mpuzamahanga kuko tuzi ko ari imiryango wavutseho biturutse kuri iyo Yezu Shalom yashinze ariko abafite ikibazo tubiri akabazo ka mbere ni ayahe masezerano mugirana n'abana mugiye gufasha kuko impamvu mu minsi yashize ndumva ari nzi muri za demuri bizi kimwe cyari bisoki abana bigaga muri kaminuza ya Inesi Ruhengeri mu Rwanda baje kumera nk'abakoze ikintu gisa nk'imyigaragambyo ubwo umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabatumiraga tukibabazaho tubabaza impamvu habayeho kugumuka kw'abo bana bibabwira ko nubwo mubafasha ariko haba hari umurongo ntarengwa nabo baba batagomba kurenga amasezerano mugirana n'abana kugira ngo mubafashe ntabwo namenya ngo ni ayahe hanyuma ikibazo cya kabiri nubwo abantu baba bari mu bukene cyangwa mu ntambara hari igihe umuntu ashobora kuba ari imfubyi ariko umubyeyi wamusigaranye cyangwa abakuru be bamusigaranye ari abantu bishoboye iyo mujya gutoranya abana mufasha kuko tubona bari mu mashuri y'intango abahejeje za kaminuza turababona iyo mujya gutoranya abana mufasha mugendera kuki uwari we wese ubituye muramufasha cyangwa nanone hari izindi kondisiyo mubanza bikira kugira ngo mufashe umwana nicyo kibazo nari mfite ariko umubyeyi ni inyamibwa n'indashyikirwa rwose
uri hega Marcel
njyewe ndi Kigali mu Rwanda hano mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
urakoze nanjye
yego Marguerite barankitse utubazo tuvuye i Kigali mu Rwanda kwa Marcel
yego arambagiye ngenda mwishyura ikibazo cya mbere ni ibihumbi bibiri na cumi hari cumi n'umunani hari mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe hari cyakiza cya covid rero abanyeshuri ba kaminuza iyo tubaha intude turasinyiranira amasezerano turasinyiranira amasezerano bwa mbere yo kubabwira ko mu gihe bazoba bakiri muri kaminuza ko atari ibyo baba bafise bataheza abana babigeme turabasaba ko atajya kubaka kuko tubabwira muti mwebwe mugiye kwiga ntiwoshiramo umwana cyangwa atabuze ufite bwo kumurera kandi ntiwoza kumubwira imfubyi kandi uzi neza ngo twebwe agateka ka mbere icyo icyivugo cya Yezu Shalom n'agateka k'umwana nitwongora rero umwana ngo turungike nyina wiwe kujya kwiga kandi yoshobora kurindira agaheza kaminuza turabimusaba ati twebwe rero ayo mafaranga tugomba kuguha ni ugende wige ushire kumwete ntuzokubaka muri icyo gihe niwubaka niko ufite ntawe ugenda kurongorwa cyangwa ngo arongore agera ko ababyeyi ari bo bazomurerera ikindi tuvuga hariho imico tugendera ko twebwe muri Yezu Shalom niyo gufashanya niyo kandi kugira ubuntu niyo kubabarana nitwaguhamagara ngo ubabare abandi ugende kuko benshi bari muri hari n'ibikorwa tugeza tugategura mu buruhuko byo kubakira nk'inzu abamama bakuze cyane namwe muri iyi mfashanyo twari gufasha uwo mukecuru ari mu kambi nawe uzobwira tukavugana ibyo bategerezwa gukurikiza rero harashyitse aho twebwe tubabwira ati nimuze mufashanye nimuze ko ayo mezi atandatu atacu muri ko mugakora kuko ntibashaka kujya muri kaminuza munazi ko hari amakaminuza yari yugaye muze hariho amashanti tubahe mukore kuri shanti muzaheze mwirongere amafaranga namwe muzo kwiguriramo imbuzi bamwe baca baranga ngo none ngo amafaranga si ayo mudusabinshi
batangwa kuvuga ati twebwe muradusedesha amafaranga mukayakoresha byo mushaka nge nababwira ndibikunda nimuze twumvikane n'iyo mico rero bamwe rero kandi yo wemeye ku ukaronka iyo ntuzi mfashanyo yo kwiga kaminuza turasinyiranira ko utajogenda I Burundi kuko ugiye nuko ufite abavyeyi cyangwa abandi bagufasha dufasha imbunzi bamwe rero agasohoka bakagenda bakiyaza ko tutabizi tukaca tubakura kuri bi nibyo rero twatase nabo kuko babo na mengo ni imfashanyo yabo tubafitiye nayo yari yatriya Aurora Prize nari naronse muri Armeni nari nahaye abantu ngo y'amafondasiyo atatu basaba hanyuma ndababwira nti muzoza muraduha mfashe ugwaruka rwatereye ze kaminuza hagati niko rero kubacekera tukatoramo abafise izo ngeso nziza iyo mico nk'uwo mu Kinyarwanda avuga indangagaciro
hanyuma none ga Margarita kugira ngo mutore abasashwa mu bigira gute barabaza bakababwira hama mukaraba ubikeneye gusumba abandi
hariho komite mwashaka nk'ubu ahi Kigali uwo uko avuze ari muri Gasabo twarashizeho komite y'impunzi yasobanura tukavugana ati duhera kuri aba gukora dushobora gufasha abana bose kuko ubwo buryo ntabwo dufise murazi n'izoshyirahamwe mpuzamakungu usanga zidashobora kuronga uburyo kandi zozo zifashwa n'ibihugu zitarongwa uburyo bwo gufasha impunzi zose twaravuga rero ko duhera ku batishoboye koko ubwa mbere tugahera ku mupfakazi nyene yireranye abana tukabona ko atanshuti yubakise hanze mwene wabo musaza we cyane nyina wiwe ari hanze ashobora kumufasha kuko abarundi twese turazinanye n'abanyarwanda turazinanye nuko rero tuza tubabigenza ukaba uri umupfakazi cyane ukaba ufite ubumuga muri ababyeyi babiri ukaba mudakora mudasize ingene mwofasha abo bana bamwe twagiye tubabakuramo twarabahaye ya zangurane ngo badandaje bashobore kwirerera abana tubagenda rero tubasize ekipe y'abantu bagenda kurabaho abo bantu baba bakarara uburyo bafite icyo bakora
twakire na Filote ikaze kujugia Amerika no muri sanga ikaze Filote
mbari gato nye naipa kiona kazi nukuri mbari gato nye harama niko na akiye
uragaruka hanyuma uheje jino waruwa duhai ni maho yiwe na aju Margarita warangi ite inguru yu mwana isubiri nyuma mukanya mwagiye muti ni watinya no kwibira utuko kujia batandukanye kugira ngo bashobore kuronka ico bashaka ku munwa hanyuma ukavuga ati ico gihe byari binoroshe sinarinzwi cyane nk'ubu ariko hariho amakuru sinzi ko ariyo muratubwira canke babitera ko inkuru ko wafata nico twita risque ukaja kugopesha ibintu by'amata udafise n'atanu uriha umuntu ni hamwe bahera bakwita
yego
bagutazira twatuzina tudasanze
iyo ngutera inkuru ni yaba mwari mutuma anyumba ambabarire hari umunsi nabona ntafise amata y'abana iyo ndabivuze ndarira ndagenda namubesha ndamubwira ngo abapatiri bera baba père blanc bajya ba missionnaire d'Afrique ngo bambwiye ko hariho isheke banfitiye mugabo itarashika hariho umuntu yanyemereye amafaranga nari ngoshobora kungopesha
kandi umubesha atari ayo
mafaranga ntayo nari nzi hanyuma rero arama kandi yera urumva nari nkeneye amatoni kuvuga ngo ninuze kuko nanditse inzoya zirenga amajana abiri hanyuma rero arayamba
yampaye nsubiye ibujumbura urumva urazikokera nta matelefone ngendanwa yari nari mfise yariho hanyuma rero arambona amaze kwishoka arangurikira cyangwa tuwe ewa na weye we mama zile pesa zangu akeye amafaranga ari cyangwa niyo nini ho nkipfa mu rwigi reka tugende nibya nti nashika mu gipatiro akambona ndi kumwe n'uwo muntu n'ukuri araja baraja kugira ikigongwe bayanze niho rero namushiga ku irembo murabona ndinga mu gipatiri nurinda kwinjira nawe urabona n'umuyisa ndinjira nsanga umupatiri umudage yitwa Ruzigi Peshen yakora we yatanguje irya Nouvelle Espérance mu buyenzi yari umuganga yo kuvura abarwayi ba SIDA niho rero namwinjira ndamubwira ndi ntimaramate ntiyajya inyuma hariyo umuntu namubwiye ko mu nshuti y'amahera ntushobora kuyana n'ukuri uwo mupatiri Imana imuhezagire arankura mu kabaregwa arayaza ndaheze ndamwishyura ntiyigeze amenya yuko burya nari naramubeshe natapu narakopesha atani nkagirane nakuze umubyeyi wese ndamuhuza nanjye aricyo bituma amaze kuronka amata nawe nigeze nima amata nari nzi ngeni iyo umwana ariko arakuraba udashobora kumuha amata rubiyoya ngenebiyabaje imana rero yishyira hafi irambezagira ku mwaka nkaronka amatoni 22 avuye muri Suwise nanjye nkabaha bose abantu bose bafise ingorane yo kugaburira abana
urugendo urugendo Maison Shalom yaciyemwo kuva kiriya gihe co 1993 kugera igera ubu ice mu Burundi ije mu Rwanda igira ikisogoroshe umvise kuvyo kubesha murondera amata y'abana kugira ngo ntibabarirane ngiye wa mugani bavuga ngo rimwe na rimwe umuvyeyi ntiyoreka umwana mupfane hari n'amakuru avuga ko hagera igihe wambaye udutenge tubiri kamwe kagasigarana ugahakogenda wambaye agasengere gusa kugira ngo ntihagire umuvyeyi imbeho yica muravyaho mugeze ga Marguerite barankitse n'imigambi yanyitandukanye mukaraba niyo mwavuye ni cha gitabo babitirira ko igwanko rutazigera rugira ijambo rya nyuma cyane
kewe abo babari ko baranyumvirije ngira ngo ndababwire ndabacira umugani kandi nico gituma ngomba iminsi yose barambaza none gamage wewe ubwo muri siniki mu gifaransa urashaka gufata uwo munsi wari umunsi wo gucura intimba none wewe uvuga ko ari umunsi wo kwerekana intsinzi y'urukundo ku rwango ni kubera ibyo naciyemwo byose nabaye igikoresho gisanzwe n'ukuri cy'urukundo rw'Imana kuko ndabye jewe ndi umuntu ndi mw'abantu babiri nibyo ngira ngo j'incarne mu gifaransa bavuga incarne ku urwango narabonye ingene urwango rushobora kugira inari narabonye abantu bica abandi ku musasa co babahora naratoye inzoya zamwe nagurisa imitwe za umusaya wavuye ko abafise imipanga mu mutwe narabonye ibibibi ugaho kandi narabonye urukundo narabonye naricaye iruhande y'abami kazi uragi ko aramikazi batatu bose kuri kibamaye ubushimwa ari umwamikazi w'ububirigi umwamikazi wa Suwede umwamikazi wa Holande narabonye abo ba Jimmy Carter cyane narabonye abasitari bo ku isi yose ba George Clooney narabonye ibyo mugabe ikintu ngumya ko Imana igutoye ukayibwira ati ndi hano mukama iragukoresha ibintu nk'uko uraba navuye mu ibarabara nararaye kuri Place de l'Independance mu bana bajyaho mu ibarabara gushika aribo batumye ndonka zanzu bahava banyaka zo muri Rovero 2 kuko nanse urwango nkavuga jewe batagomba kumba indaro ndayiricara nga ndabona umubiriki yitwa Ange Nive araduhaye two n'abo bana bari mu ibarabara bigenze munsi ya kaminuza ari ku Mutanga
baraduhi nzu turabamo narabonye inararonse amashanga nkatambona gashimwe kimiliyoni y'amadolari isi ya toro mu bibiri nzu ndubaka ibitaro ndubaka haragira imbere meze Shalom iba by'ukuri kompanyi tunze murazi mu rugigi tunze ibitaro tunze sinema itunze kristine ama itunze banki microfinance itunze amazu n'amazu dukoresheje itunze ibintu byinshi kandi twatanguye atacyo mfite atanagahudu nambaye kubera iki kubera bavuga mu gifaransa ngo la mungu nous rend ingénieux umuntu nahunze n'igihe mbunga mu 2015 nagiye atakiri nakimwe dia
mbega ujya
kuko
watubwiye ati kera sinarizwe ntibyari byoroshe ariko nk'2015 nawe wari uzwi i Burundi Margarita barangitse ntawe waca ntibakumenye washoboye kuva muri ico gihugu gute byoroshe kuko biri mu byaranziye imyaka 30 ya Maison Shalom navyo
ni imana ya ntabaye izaje ko rego naho birukanye ujya mu ambasaderi uwuserukira ububirigi mu Burundi kuko yaranyegeje ukwezi kose hanyuma mu nyuma baramubwiye ati twabimenye ko ari iwawe ariko nabaciye mu mwanya w'intoki batamenye kuko nari nambaye iperike nari nambaye amarori amwe y'izuba nari nambaye ukuntu batamenyereye n'ibihereni nini ndaheza ndabacamo ko nari nzi pasiporo zibiri bazi ko bari barambaye ipasiporo diplomatike
Burundi bwarayikwatse iyo pasiporo
iyo nabatereye nca ndirukira ku ndege baja kubibona mu nyuma kuko ntibari banyanditse bari bagerageje na Brussels Airlines kunyegeta nta bagaje na muzigo nari ngise yangisa kasa kagasakoshi tugenda na muntu ke bita sakame ata kintu na kimwe kiriyo kuko nari maze ukwezi binyegeje ata n'umwe adiyondi ikigali byo dufise
twakire na John ku murongo wa telefone John kaze ku ijuru rya Amerika no muri isanga
amahoro cyane
uherere he ga John
n'ikibitoke mu ntara intara y'ikibitoke mu Burundi
akabazo kawe kwa Margarita barankitse twagutumiye uri kura twumvaga John turumva John uri kura twumva John ni ntako arabandanya twumva reka dufate Trump kuri Facebook Trump ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane ni Trump ndi mu gisagara Kigali mu Rwanda ndashimira mu pasta ni mwadutumiriye afite gahunda nziza cyane ariko noneho iyo Maison Shalom njya nyumva ariko ni ibikorwa byiza cyane pe ariko se ni ukubera iki mu Burundi ikibazo namubaza ni ukubera iki mu Burundi bitesheje ariya mahirwe kandi yari ari kubageza ku iterambere bakamufungira ibikorwa ni ukubera iki
akabazo ushaka ko ari wakakwishura ko menga karabageze Burundi
nakanyishura ese ubu ngubu ntabwo yasubukura noneho mu Burundi akongera agasubukura ko ibintu byahindutse ubu hari ikibazo murakoze
Margarita barankiza akabazo ka Trump
ego murakoze Trump ndacyo icyo kibazo ndacyibaza nibaza ko atarije ntishura kuko n'amanibazano n'abo bantu sinagiriye neza kuko n'abari ku ntwaro ubu barabizi neza ko naguma ndabagirira neza n'igihe bari bagowe nawe umuntu wenyine basigira abana n'igihe baba bari mu ishyamba rero ko ndi umukirisu Trump naguma ndakubwire sinigereranya n'umukiza wacu Yesu Kristo uwo bajya ukuntu abafarizayo bafashe umuntu atacu yari yabagize bakamushyira ku musaraba njyewe nta kintu niyagirize umutima wanjye ushobora kunyagiriza ko noba naragiriye nabi ijya ntwaro yanciriye urubanza rwo guherayo mugabo ndabasabira nta rwango ndafitiye kumbure nibere ryayaze nk'uko babivuga mu Kirundi bazokwikubita agashi bambure ko ijya ntiba ishushe bandemetse yuko ndi umwicanyi
yuko kanya nagoma gutemagaza intwaro.
Yego murakoze kunyisha umuhaye Trump. Twakiri na ahoma kuyinzi murongo wa telefone ahoma ikaze kujuga America.
Amahoro neza ndabaramukije.
Muyo herere he gama.
Ndi Nairobi.
Akabazo kawe.
Nashaka mbaze mupfaso ni magi. Kubikogwa asanzwe ariko arakorera mu Rwanda afasha abana. Urikuraraba ni wacu ari abana kera yahora afasha bafite ingorane nyinshi ibibazo byinshi bahuye n'ibibazo byinshi mbega bo bategekanya iki kusubira kuzokorera ibikorwa mu gihugu nibyo yarahunze yararungikiye umutahe mbega hoho nta biganiro na bimwe biraba kugira ashobore gutahuka cyane cyo kibazo cyanje murakoze
urakoze hari ibyo ari ishuye mbwa bari kandi muhako kanya ko kuvuga nimba hari ibiganiro biraba ko mukomeje kumubaza ngo abana yasize hariya nabo bari ko bafashwa gutugira umunsi mwiza i Nairobi muri Kenya
nate ndabashimiye cyane murakoze cyane
yego Marguerite warankitse hari ibiganiro n'u Burundi kugira ngo uje gufasha abo bana ba ngo bashaka ko wahora ufasha ubu batari ko baronka bafasha
yo n'uno yaba byashoboka na umutima wanje burya uri mu Burundi naho aho nda hose umutima uri mu Burundi kandi bompa ubwo buryo bakamura kwe iyo uwo mutahe bakadukura ko guko ko turi kumwe n'abandi n'uno iyo bogira ibiganiro ibiganiro byose banura maragata wenyine sino byemera boze bakavuga ati wewe kukubera turabigukuye ko kugira ngo uze udukorere nabyo nugira nshaka igihugu umwe wese umwe wese yo kwisanzura hakaba koko ubutungane kuri bose bakadu umunsi bo dufungurira bajyalana b'inzira karengane bari mu mabohero atacyo bakoze na kimwe kiri umunsi badufata bajyalana bacu bagize abicanyi bakabagira imbonera kure bakabaka ibigwanisho bakavuga ati umwe wese niyitegenze umwe wese akora umurimo agira ijambo n'ijunja agire ubutungane mu gihugu iwe umunsi ndo kumva ko icyo gihugu kidafatira abantu ubusa ngo kibice kidafata abantu ngo kibashire mu ibohero kidafata amafaranga y'igihugu ngo bafate bayanyuruze bo nyene baheze biyubakire kandi yarageneye abantu bose umunsi igihugu kizogira iteka n'itekane niwe munsi nzotaha natahana n'abo twahunganye bose atari maragarita wenyine bavuga ati ngo twumvikane wewe rero turagukuye ko uwo mutahe hanyuma ucuza ukore ibyo nasize byonyine bo bikoresha neza bagahamagara abantu bagirana ayo mafaranga yoshobora gufasha mugabo yagiye mu mifuko ibitaro nabasigiye baribye ibyo bintu byose turacashise impinga ni ndende mbega yari yitwa
Arma muri Kenya
Arma umunsi igihugu kizoba nyabagendwa abantu bose barenganyijwe abantu bose bakagira iteka hanyuma bagafata abicanyi
abatuhetuyetwakire reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Rafiki dusaba Joel kuguma kuri telefone turazi ko tumufise Rafiki ikaze kujugia America
yego ndabumva cyane
uherereye Rafiki
Burundi mu Kirundo kumwe
neza akabazo kwa Maragarita barankitse
akabazo n'umubaza none icyo kigo kiwe mubundi bacugaye habaye izihe ngorane kugira ngo natiniye ngo bizunze kugira ngo bacyugare nigimwe gikora amwe icyo ngo rutaragitwaye rwose
uvuze ngo gute
niyo ngingo cyaba yarakoze kugira ngo ikigo kiwe bacyugare gere gukorera mu Burundi
Ugume ku murongo wa telefone ada kwishura muri make kugira dufate nabandi reka twakire Joel Margarite ace yishura ibazo byose kwa ari bibiri Joel ikaze kwishura rya America
murakoze cyane
uherere hega Joel
Bujumbura
akabazo kawe kwa Margarite barankije
ya akabazo kanje urabona leta y'u Burundi ndiki yakino gihe eruka kwinjira pero va funcionar no canal maca la única vez que amaron un mexicano la vez que acatista da una mon un mexicano y bueno que co arrupido los nueve nueve tal vez aquí la cora ya ni acatista da una mon tuvo el día ya ni el fin de día no quiero algo y la música haya llegado
acabas de caer cuando caes con gorro con gira tu
akabazo rena iko ndabaza na umwe mubari barahunze igihugu cy'u Burundi kandi arafite ikinini afashije leta y'u Burundi yo bategekanya nawe utwigoro ko kuvugana na leta kugira ngo atere gukorera mu Burundi cyane ko iyi leta hari nayo yo ifite umugambi yoba igeza igeze mu bijyanye n'agateka ka nta muntu yoba agira icyo agira mu
ugira umusimu
kugira ngo
Joel hari utubazo Marguerite warankitse yamaze kwishura nitwe kuguma tumusubizamo nawe no reka tugutumire uze kongera gusubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tataka burungu ya byacu vewa akaburungu kome yavuze ivya keneye nivyo kurwa kugira ngo ibitandukanye vya Maison Shalom bishuke mu Burundi no gutaho kurakoze Joel Margarite barankitse utubazo twa Joel na Rafiki twinshi ndumva mwatugarutse ko ariko rero mu byo murimwo hariho n'ishure muheruka kugurura riheruka gutanguzwa n'ikigo Maison Shalom iryo shure riri I Kigali mu Rwanda wotubwira amakuru make kuri iryo shure riganwamo nabanze rigamije rikora mu bisata bingana gute
urakoze Diane ego nibyo tuheruka kuguruza itariki 28 z'ukwezi k'umunani twaruguruje ishure twaragije umutagatifu Ana yitwa Saint Anne de Kigali iyo shure rero ni ishure kujya bita une école internationale ijise ya programme bita IB International Baccalauréat ati kuki uguruje urumva rimwe ama section atatu ibi maternelle primaire ni mu mwaka wa mbere wa secondaire uti kuki wahavuye ugurura ishure ego no mu Burundi nari naruguruye ishure twa dufise ishure ishure ku bita ecole internationale de Nyamuto rero mwaji nka kujya ikivugo Mandela yavuze ati niba ushaka kwisi iba nziza nushire uburezi imbere nibyo ni uburezi nibwo buzotuma isi iba nziza jewe navuze nti iyi myaka 30 nitwoyigira kuko twarihira abana ego tukaza mugabo hakaba ya mico ndangagaciro twashaka muri abo bana ego turabigisha ubumenyi mugabo ingeso nziza z'ubuntu nuko twashaka ko abantu bagira ubuntu nkabona ngene iyo myaka 30 nta kintu twakoze mu bibi nta rura 93 nakiye abantu bana b'Abarundi 94 nakiye abana b'Abanyarwanda mu 96 ndakira abakongo nguma neru ndavuga none ko ubu buhungiro ndimwo turi kumwe n'Abanyarwanda Abarundi n'abakongo numva ko rero iyi myaka 30 twatangura iryo shure ryiza ririmo ubumenyi bwiza twigishwa ecole internationale ni programme internationale reka
to share abana b'abanyarwanda n'abarundi na nuvuga nka kugira pepiniere ninge ingemwe no kurimbuto nziza kumwe tubigishe ubwo rukundo bwa mbere iyo mico myiza y'ubuntu duhere kuri materne bafite imyaka itatu hanyuma ibyo ragi jewe nibyo niyumvira nti ko iyi myaka yose mfite imyaka 67 muri iyo myaka 67 nguyemo imyaka 43 urabibona ni maje ngwana nizo njyane tuga nti reka nanje nsigiraga ibyiza imico myiza ishure ryiza rizoramurira ibi bihugu by'ibiyaga binini uko u Rwanda n'u Burundi abantu bazokurira hamwe iryo shure rero twafashe 50 kwijana n'abana b'abakene harimo abana b'impunzi n'abandi bana b'abanyarwanda akarere baduha tukaraba 50 kwijana n'abana b'impunzi 50 kwijana n'abana b'abakire bafise uburyo kuko urabona iyo program IB ngaha mu Rwanda ni tugize iya kabiri iya mbere ni ishure ryitwa Green Hills Academy natwe rero na Eco Center iryo shure rero dushaka ngo ribe kuko navuga pepiniere y'ukwizera muri ibi bihugu uko ari bitatu ngo turabe dutere ingemwe how to do gemura abantu beza bafise ubumenyi confiance ubumenyi bwiza mugabo kandi bafise n'imico y'ukristo imico y'ubuntu.
Murakoze Marguerite Barankitse. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira Elia. Elia ikaze ku ijwi rya Amerika. Uherereye ga Elia
Burundi.
Akabazo kawe mu majambo make kugira ngo duhave turi mu mwanya wo gusezerana neza.
Ngo ni iyo shuri. Ni kigice mu Rwanda. Ni rihera mwaka wa mbere ikabandanya gushika kaminuza.
Urakoze.
Nyamukuru ni francophonie ni ubye ni anglophone.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Burundi Elia.
Ah.
Ego Margarita Baranki de Saint-Anne ni inyigisho zabo muri Faransa mu cyongereza cyane.
Bihera ku ncuko. Incuko n'abajya abana bafite imyaka itatu twita ecole maternelle hanyuma rikagira na primaire hanyuma n'umwaka wa mbere wa secondaire kuko niho tugitangura navuze ko twatanguye mu kwezi k'umunani umugabo ni intambwe tuho twifuza yuko tuzoshika no muri kaminuza rero tuzoza turasaba turonde intererano ubu twararondeye n'ideni no muri banki kugira ngo tugire ishure kuko giratiro ishure riteye igomwe kugira ngo iyo umuntu n'ingiragi iyo ufise iragi uha iragi ryiza arusize sinashaka nshaka rero ikintu cyiza kandi yabagize yuko byigisha igifaransa n'icyongereza.
Murakoze cyane Bigirimana nawe turi kumwe aho uherereye hama akabazo kawe kwa Marguerite Barankitse umutumire wacu uno munsi.
Merere mu karere ka Kicukiro. Ofete iryo shuri mama megavuga ndi hafi nayo ndari ni ishuri ryiza nararishimye mama mege nawe nagira ngo ndamuramutse tujya tuvuganaho bwa sinzi niba ubu yakwibuka ko ari jyewe ndagiye kumuramutse mama mege muraho nimukomere niteho zene
hama akabazo kawe rero canke intererano
buriyaga nagira ngo mbatuze gusa nta kabazo mfite bwana urukumwankuraja ibikorwa kora ndabishimba
urakoze
urakoze uragutumiye tuzogurura kuwa kabiri uza mu uzoheze wambari mbega uze tubyine
nuko tuko dusanga abasozera kino kiganiro Marguerite Barankitse imbere yuko tuza kubaha akanya mukagira ico muvuze kuri no sabu kuri imyaka 30 twashaka kubabaza ingingo ziriko zirafatwa na ACR hatandukanye mu bihugu birimo Rwanda mu bihugu birimo Tanzania zugabanya imfashanyo impunzi zihabwa mu bivuga kwiki nk'abakora mu ico gisata
Sugambere bishika aho ayo mashira hamwe mpuzamakungu abura imfashanyo jewe nakuranye n'abanyarwanda murabizi ndabivuga bashitse mu 59 mu Burundi murazi ingene vyagoranye bakabatwara imishiha hanyuma bakabafasha gatoyi hanyuma mu nyuma bakababwira ati nimimenye nta mfashanyo ikihari bakaca bakura amaboko mu mpuzu imishiha arakuriyeyo barabizi nto avuye arategetsi ngo abayobozi b'u Rwanda benshi bari ngaha mu Rwanda njere nagomba ngo mpoze bene wacu bababaye kuko kumbure kuwa kabiri uza kuwa gatatu uza barashobora kuzobadiyo kuko umukuru wa w'ishyirahamwe mpuzamakungu iraba iby'impunzi azo bari ngaha turiko turaganira birateye impungenge na jewe ngo nk'impunzi iri hagati y'abandi bantu b'impunzi kuko turamibaza narabimubajije arahambira ati rega none twebwe ko dutanga ibyo ibihugu kuko zijya ayo mashyirahamwe mpuzamakungu atanga ibyo ibihugu bibafasha batanga iyo batabahaye rero ntacyo baheza ngo batange nuko rero tutegereza kwicara tukiyumvira ntitugwe mu bana nk'inyoni jewe nari narabibabyigiye haba ikijya kiza cya covid niko mubona bitanguye gutyo abantu badashobora kuza nimuze twikore ku maboko dufise tutangure kurima dutangure kwiyumvira ngene twobaho kuko n'ahandi murabona impunzi ku isi zigaye kuba nyinshi cyane rero ko birateye agahinda ntako je no bivuga kwiki najyewe mbabaye muri nk'impunzi mumpunzi mu bandi mugabo ntidutegerezwa na narimwe abasangiye ubusa n'ibyo bita n'ibisambo reka tuje hamwe aranyumva bavuga ati wowe mama naho uri kuravuga uracafise ubushonje nka twebwe ntiwaraye ubusa mugabo babimenye ugira inama tuje hamwe turabingene twumva
murakoze cyane ego Marguerite Barankitse nuko rero akajambo kanyu kanyuma munota umwe kuri ino sabukuru rya Maison Shalom y'imyaka 30 mwatubwiye iyo mwavuye naho mugeze akajambo mutekereye abariko baratwumviriza naka
jewe iyo myaka 30 yaranyigishije umwizero ngomba ndababwire ko akajambo kanyuma nsubiremo urukundo ruzokwama gutsinda urwango
murakoze cyane nuko Marguerite Barankitse tubashimiye cyane kuri uno mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ku bikorwa bitandukanye bya Maison Shalom tunabipfuriza isabukuru nziza y'imyaka 30 wewe nawe mwafatikanije urugendo muri iyo myaka 30 hamwe n'abatandukanye mwagiye murafasha ejo rya Amerika n'iryongera kudodoraho muri Maison Shalom tubasaba ko muduha ikiganiro muzobikore nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane ndingaha kugira ngo mbere nkawa nk'umuhanuzi avuga kuko ibyo mvuga ibyo nkuye mu mutima wanjye nibyo nabonye urwo rukundo rw'imana zishobora kurunuma nzokwama ndarurata nzokwama ndaruririmba kandi niwashaka ndaguhereze mvuga ako karirimbo k'ikinyarwanda ngo niba uhoraho ari amahoro yawe
ukomeze
yabatanga namwe mwese mwanyumvise ndabashimiye kandi nimwigere mwihebura imana yacu n'imana serukundo
murakoze Marguerite baranyitse bakoze badufashije muhinga bw'ibyuma ni Nadia Tahana ingénieur Cornelius amuri studio y'indwi kujuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Joe Diane ni nahazo narindemesheje ikiganiro cuno munsi mushaka kongera gusanga kuri wezi tatu akaburungu radio vewa akaburungu com mugire umugoro wa mwiza mubanye no mu byanyu turongera mu masaha imbere mu bindi biganiro bizaba bigezweho kujuga America.